VOA. Ini radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri neza n'ufite mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu itariki 25 y'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2016 muri kumwe na Frederic Munikije.
Tuzokwitwarira n'abantu kuko mwarumvise bamwe bagiye baravugwa mu bwicanyi bwo mu Burundi. Ibyo rero nibyo twashaka gusaba umubonano umushikiriza manza kugira tumuhe ayo mazina, tumuhe n'ibyemezo dufise.
Uyo ni Armel Niongere ari mu murwi w'abashingwa manza bifuza kunana n'umushikirizwa manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo bamushikirize ibyifuzo by'imiryango 60 baserukira bijanye n'ubwicanyi bwakorewe imiryango yabo. Inkuru cyo kimwe n'andi makuru yerekeye Burundi arimo umuntu yakomeretse ku mutumba wa Nyarurambi muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza igihe abasuma bitwaje ibigwanisho bamurasa bakanasahura amafaranga. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Kuri uyu wa gatanu abavugizi b'inzego zitandukanye za leta harimo uwa leta n'umukuru w'igihugu bayahaye ikiganiro abamenyeshamakuru mu ntara ya Muramvya, aho n'abanyagihugu bahawe akanya ko kubaza ibibazo. Umuvugizi wa leta yibukije ko leta itazigera yemera ibiganiro n'abantu bafashe inzira y'intambara, kandi ko atabiganiro bita negociation mu Gifaransa bizigera bibaho. Mugenzi wacu Eloge wirika neza araducira ku mayange ibintu byashikirijwe n'abavugizi batandukanye b'izo nzego za leta. Tumutega amatwi.
Muri icyo kiganiro abavugizi b'inzego zitandukanye za leta bishyuye ku bibazo byamenyesha makuru bari kumwe mu ntara ya Muramvya n'abanyagihugu bariko bakura ku murongo wa telefone abajijwe ku byerekeye ibiganiro bihuza leta n'abatavuga rumwe nayo. Umuvugizi wayo Philippe Nzobonariba yishyuye ku biganiro mu Burundi byamyeho kandi n'ubu bihari, ariko acatomora ibintu kubibaza ko hashobora kuba ibiganiro bishikana kwigabangana ry'ubutegetsi.
Abashaka ngo negotiation ni ukuvuga bya biganiro nk'ibyo rusha aho twabakuri inkoni kugishitse biriya biganiro vyarusha vyavuye he murazi ko kuva mu 2023 leta y'u Burundi itigeze itwagwa n'inzego zatowe. Wa nyuma yatowe yari ndadaye baramugandagura kandi n'abamugandagwe nke kabashaka gushika kuri ico ibiganiro bidahera, aho umwe wese azari rukanga ati mpananje kumeza uko nanye ndaganira nifatiye ko narabigiyemo imigago yose wapfa kwemererwa ati sanga yabandi hariya barondera icyo cyamujeho leta afata kibanza bacaho gati imigambwe yose yemeye kuje yarusha camuzana abashinga amateka muje mu kigo iyi baragenda barasasa twese twaragiye turasasa amagaho tari twatowe 2023 kugira amahoro aboneke. Abavuga rero gusubiramo vya bindi vya yarusha bagomba nabo bagende bicare mu kigobe atawa batoya atawa batumye. Ubu rero hari leta yavuye mu matora yashyizweho n'abene gihugu kumugaragaro.
Umuvugizi wa leta yagize n'icyo avuga ku bagwanya ubutegetsi bakoresheje ibigwanisho bamaze kwibonekeza
abagiye mu bwicanyi abakoresha ibikenye mu gusambura inzego mu kwica abantu bakuza ko mu kwica abantu kamwe kamwe no kuvuga kwabo bantu atarabo kumvirizwa nabo kuje imbere y'intahe abo bene gukora igihe bara no kubatuma murumva iyo basobotse bakihinganda hari uburemanga ngo wakoze nijira gutumye kwica umusirikare kanaka bitwa imigwi yabihevye. Umva wewe uwo muntu kibanda kiba aricyo murumva bavuga umwe bashobora kumenya bagashira ko amaboko Abdesalam bavuze yuko bazomujana kwicara mu biganiro ngo bamwumvirize. Abibaza ngo ibiganiro ngo nivyo bizoshobora guhagarika izo nkozi z'ikibi sibyo namba ibiganiro ahubwo bifasha gutsimbataza abarundi kumva neza y'ukubana mu mahoro.
Umuvugizi w'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi nawe yabajijwe ahanini kubijanye n'intwazangabo zibiri zo ku rwego rwo hejuru zagandaguwe ku wa kabiri w'inyendwi. Colonel Gaspard Baratuza yemeje ko naho izo ntwazangabo zari mu bwoko butandukanye atasano riri hagati y'izo mfu zibiri. Colonel Baratuza anavuga ko kubona Lieutenant Colonel Darius Ikuburakure yicirwa mu bigo vy'ibiro bikuru vya gisirikare bitasigura ko igisirikare c'u Burundi cacanyemo.
Kuvuga yuko hoba hari ingorane izi ntaziriya ntawo ca bifata kubera iryo sanganya ryashitse. Hariho abagizi banabi bama barota gucanisha mu inzego zigize igihugu bagashaka gukora inabi nk'iyo bakoze ku munsi wa kabiri, ariko ibyo ntibicinye intege abagize urwego rwo kwivuna amansi. Muravye abasirikare aho bari hambavu izindi nzego bandanya imirimo yabo bafatanye munda kandi bakora bimwe mugabo imbura kimazi ntizibuze haba no mu miryango urashobora kuvyara abana 10 hakabamo ikigaba kimwe. Ibigaba rero ni nk'ico kiza kigakora ishano kuvuga yuko hoba harabaye isanganya mu biro bikuru by'intwara miheto hacunzwe cyane urashobora kubana n'umuntu utazi ngene yimvira hariho n'abashobora kugwara mugabo twibaza yuko ataragwaye uu yabiteguye gose kirishano yagize
ibindi bibazo byagarutswe ko nibijanye n'amafaranga ishyirahamwe rya Buraya ryahora rifashisha leta y'u Burundi riherutse guhagarika umuvugizi w'ubushikiranganji bw'ikigega cya leta yavuze ko ingingo yafashwe ari akarenganyo kandi ko leta izobandanya kumvisha abanyaburaya ko bakoreye ku makuru atariyo kugira bisubireko ariko amukurindira Desire Musharitse arafite ijambo gihumure
kuvuza abana ku buntu kuriha amahera y'abanyeshuri ku buntu ibi byo gushikiriza umwavu abanyagihugu haba ibikorwa byo gushikira ku banyagihugu bahuye n'impanuka kugira leta bafashe ibyo bikorwa byose bizobandanya kanatsinda tuko turarondera uburyo bushoboka bwose kugira ngo imigambi yose ya leta ishobore kurangurwa nkuko bitegekanije ku migambi rero ya leta mikuru mikuru cyane cyane mu bisata biteza imbere igihugu haba burimyi haba ibyerekeye kurondera yuko abanyagihugu baronka amazi n'amatara imigambi yose izobandanya
ibindi bibazo byagarutswe ko n'iby'abagwanyi bamaze iminsi bishikanana cyane cyane uwiyemereye ko ari mu bagandaguye ababikira batatu b'abataliyano kazi mu mwaka w'2014 umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yavuze ko bari barafashwe muri iyo dosiye batazoca barekurwa kubera habonetse abandi biyemangira urwo rupfu nawe w'igipolisi yibukije ko igipolisi kitazota icyizere ku bantu kubera cari cyerekanye umuntu yagirizwa ubwo bwicanyi kigasubira kwerekana abandi Pierre Nkurikiye yasiguye ko igipolisi gitanga makuru igihe cyose bivanye naho amatohoza abageze n'ukuri kiba kironse Eloge Urika neza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge umurwi obashingwa banza witwaye muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha n'ibiro bikuru bijejwe agateka zina muntu mwishira hamwe mpuzamakungu ni ku izina ry'imiryango itari mike yabahitanywe n'ubwicanyi mu Burundi uyu murwi gusaba ko wohura n'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira ngo bamushikirize ibimenyetso banamusabe gutangura amatohoza ku bwicanyi bwakorewe abo muri iyo miryango 60 bahagarariye Almere Niyongere numwe mu bashingwamanza baserukiye iyo miryango yavuganye na mugenzi wacu Edi Rwema aramubwira ico iyo miryango yamutumye
hari miryango 60 yabuze ababo mu Burundi muri ubu bwicanyi buriko burakogwa harimo abishwe mu bwicanyi ndengerabutungane guhohotera gato y'akazi na muntu imiryango yabo ntiyigeze ronka ubutungane ntiyigeze imenya ingene byagenze nabo babikoze n'ibigeze bakurikiranwa n'ubutungane Burundi aricyo gituma iyo miryango yohezwa kwitura za sentare mpuzamakungu zozo zigenga niho yiyumviriye sentare mpuzamakungu mpanavyaha iri irahe mu Buhorande icyo ashima kwandikira n'umukomiseri mukuru w'agateka kazi na muntu mu gisata mpuzamakungu ONI hama niho baca babona yuko bapfuye kurondera abashingwamanza bayafashamwo niho haca hajaho abashingwamanza batatu umushingwamanza w'umubirigi Bernard Menge umushingwamanza w'Ubufaransa Leo Lefost na jewe Armiongere ndi mu bashingwamanza bo mu Burundi kugira dukurikirane izo dosiye zabo muri zo sentare mpuzamakungu twarasabye umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha umubonano ubutwendiriye ko batwishura kugira tumwereke neza ibyo iyo miryango yaduhaye ko iyo miryango yadutumye tubyereke neza ibiranga abo bantu bagandaguye bunyamaswa n'ibiranga abo miryango yabo yashimye kwitura izo sentare mpuzamakungu mpanavyaha
Maitre Niyongere mu gutangira mwavuze ko iyo miryango ishinja inzego z'umutekano mu gihugu cy'u Burundi kuba zarahitanye abagize imiryango yabo ariko mu bijyanye n'imiburanishirize yari ruriya rukiko mpuzamahanga mpanavyaha usanga ibyaha bireba umuntu ku giti cye aho kureba inzego cyangwa se abantu mu kivunge
Erigana n'ubundi aho twitwariye muri sentare mpuzamakungu tuzokwitwarira n'abantu kuko mwarumvise bamwe bagiye baravugwa mu bwicanyi bwo mu Burundi ibyo rero nibyo twashaka gusaba umubonano umushikiriza manza akukiriye sentare mpuzamakungu mpanavyaha kugira tumuhe ayo mazina tumuhe n'ibyemezo dufise kuko imiryango yarashoboye gutoza abantu barashoboye gutohoza
hamwe n'ibindi bisata z'agati ya kazi na muntu bikorera mu Burundi byarashobye gutoza muri bamwe bamwe hama nabo baheze bisigure bavyikure ko twebwe tuzoba duhahe se ibyo dushoboye kuronka ibyo twagerageje kurondera tabwe no n'imijyana abantu babuza babo hama urumva ubutungane mu gihe bwigenga butsogira amatohoza hamwe bwongere ukurikirane wese azokwagirwa n'ico cyaha gusinzikariza ubuzima kiremwa muntu kugubotera kiremwa muntu cyane cyane bikozwe n'inzego za
icyo musaba rero nuko mwahabwa umwanya mukaganira n'umushinja cyamukuru w'urwo rukiko kugira ngo mumusabe gutangiza iperereza kuri ubwo bwicanyi bwakorewe iyo miryango
dushaka kumusaba yuko batumatwi kandi miryango irikirasaba kumvirizwa imiryango yababuze irikirasaba yuko sentare yokurikirana abo bantu babasinzije ubuzima abantu babo nanyuruje abantu babo hama tugasaba yuko amatozo catangura icyo gituma tutanze ibirego byacu dusaba dushimitse yuko umushikiriza manza wa sentare muzamakongomana vyayo yotwakira kugira dushobore kumuha ivyo bintu byose dufise kandi turazi yuko azoheba akanyugwa agatanguza amatohoza kugira abo bantu bose bariko baragandagura abantu gushika n'uyu munsi nyene abo bose bashobore gufatwa tugwanye ukudahana ivyaha mu Burundi.
Urakoze Edi. Umuntu umwe yarakomerekejwe n'amasasu yarashwe n'abantu bitwaje ibigwanisho bicira umuriro barayi bateye ku mutumba wa Nyarurambi muri komine ya Muhanga aho ni mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bavuga ko babonye abo bantu bitwaje inkoho zibiri hamwe n'imbugita mu gipolisi ya Muhanga. Bavuga ko abantu bane bamaze gufatwa ku mvu z'amatohoza. Abanyagihugu baba ku mutumba Nyarurambi bavuga ko abo bantu boba bakamanganiye muri komine Rango iri mu ntara ya Kayanza nyene. Musitanteri w'iyo komine avuga ko bamaze gufata inkingo zose zishoboka kugira ngo ntibabace mu ryahumye. Ni nkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze.
Abo bitwaje ibigwanisho bateye bagasahura abanyagihugu bo ku mutumba Nyarurambi muri komine ya Muhanga mu ntara ya Kayanza bahashitse bugorovye nk'igihe cy'isaha 2:30. Aba ni bamwe mu banyagihugu babonanye nabo
baje ari batandatu kenari nje rero nje kugura utunite ku munota ndabiza ngaha shitse ntazi byari byo batambukanye ne bonahere kandi ko umengoro bafise kintu shitse je bace bamfata bafashe babiri kumbe imbere naho hariyo bane cumba yuko babiri bagumye hanze kugira ntagire uwinjirayo cyo twangomeza kuri nko
nabonye abantu baza ndani batubwiye ati cyane amafaranga yose mwadandaje turanza gukangara twibaza ivyo ari byo uwo twari kumwe niwe yababajije naciye abaze ngo ni byo nyene acababwiye ati ni byo nyene dushaka amahera ya pasika bacha badufatira ku bisu heju baturabisha ko ni nkoca turababwiye ati nyimba mushaka amafaranga ni mutore mugende.
Abanyagihugu bavuga ko bashoboye kubona inkoho bari bitwaje bambaye amakoti ashusha n'aya gipolisi. Izo nkoho nizo zakoreshejwe mu kurasa umwe mu badandaza.
Je mubona bonye bose bari bafise inkoho n'imbuga itumwe niwe yarafise igipanga.
Wabonye bangahe?
Twe twari ndana bari ndani bari bane. Mugaba bari hanze barabonye umwe yarari ngaha. Hari ha bari hanze twe mugaba injye ndani bari bane. Hari uwo byahuriye ngaha wewe ni yababonye neza bashike ngaha baciye bakura. Ayo makoti bari bafise kubera zimwe bari baze bazinyegeje mu makoti.
Bari bafise inkoho bari babiri. Abandi byari bipanga mugaba bitwara nk'inkoho. Koje nararaze nyine narabuze cyo mvuga mugaba nabiraze byo. Ikoti bari bambaye rero. Cari super impermeable nkazi ya gipolisi kusamuka nawe ariko araba umugongo ngo arabe yuko zindese ko bya bya pene rero arakandi ka centre kamwe arabubare itwa mukirenzi aho rero kobera twa twamaze gutangayo information bace batangura ko asare bace barahasa umuntu mukwiruka birutse bace ku Rwanda kwa muri rango nyene ngaha.
Abanyagihugu bawo ku mutumba wa Nyarurambi basaba kuronswa ikirindiro cy'abajejwe umutekano hafi. Aho ku mutumba wa Nyarurambi twasanze umukuru w'umutumba uwo nawe yatubwiye ko ataco yovuga kuri ubwo busuma ataronse uruhusha kwa musitanteri wa komine. Niko gusanga musitanteri ku biro vya komine Muhanga dusanga afatiriwe n'inama mpanuzi wa jambo ya komine yari maze gukorana. Urongo y'igipolisi muri komine Muhanga niwe yahavuye atwakira avuga ko abateye barabasuma bitwaje ibigwanisho. Iyo ndongozi mu gipolisi imenyesha ko abo bateye bari bitwaje inkoho zibiri. hibwa amafaranga angana ibihumbi amajana 255 vy'amarundi ku badandaza batatu. Umudandaza wa kane araswa ku kuguru kwibo bafu mu gihe yaragiye kubasiga amatelefone yabo badandaza yaribwe nabo basuma nkuko burongoye igipolisi imuhanga abivuga. Aho menyesha ko abantu bane harimo umukobwa bamaze gufatwa kumvo z'amatohoza mu gihe abanyagihugu bavuga ko abivye bakamanganiye muri komine yarango mu ntara ya Kayanza nyene. Mustanteri w'iyo komine Suavise Harerimana avuga ko baticaye
ica mbere coco aho basuma baciye haregeranye cyane ni komine yarango, nico gituma twashiye dufata ingingo yo kubyira abakuru mitumba bose n'abashefu do zone kugira bakoreshe y'amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose kugira baze kwirarira kugira abo bantu ntibahave natwe bashika ngaha muri komini wacu.
Mu karere k'uburaruko ubusuma bw'abitwaje inkoho busa n'ubwimonogoje ni mu gihe haciye ukwezi kumwe gusa hishwe umupolisi inkoho yiwe iribwa imurama muri komini Muyinga aho yaragiye gutabara urugo rw'umudandaza yariko asahugwa n'abantu bateye urugo rwiwe bitwaje inkoho zibiri muri komine Muhanga mu ntara ya Kayanza. Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Turagushimiye Jean Bosco. Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro muri sanga categuwe na umugezi wacu Jean Mukankusi akaba yari yatumiye abafasoni babiri nyira Nsengi Mana Catherine na Esperance uzamukunda bakaba baganiye cyane cyane ku buhinga basumye mu gihugu cy'Ubuhindi cyo gutanga umuriro biciye mu mishwarara izuba. Tubatega amatwi.
Reka nguhereho Catherine, mbere yo gukora ibijyanye n'amashanyarazi atanga izuba wakoraga iki?
Yewe nari umuhinzi.
Hanyuma byakujemo gute gukora uwo murimo wo gukora amashanyarazi?
Habonetse umushinga w'umuterankunga witwa Sefa Rwanda ufatanya n'ubuyobozi bw'ibanze baradutoranya tujya kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde, ariko babanje kutubaza ikibazo dufite aho twari turi tubereka ko dufite ikibazo cy'umuriro, ariko tunabereka ko natwe ubwo turi abagore hari umurimo twabasha gukora. Baratwemereye bavuga ko bashobora kujya kutwigisha mu gihugu cy'Ubuhinde. Twagiye mu gihugu cy'Ubuhinde rero turi abantu tutagize amahirwe yo kwiga mu gihugu cy'Ubuhinde. Twamazeyo amezi atandatu twize uburyo bwo guteranya ibyuma tukabibyaza umuriro. Urumva twize mu buryo butugoye kuko tutari dufite amahirwe yo kuba twarize, nta rurimi twari tuzi, ariko byabaye ngombwa ko twiga mu marenga tubasha kubimenya. Amezi atandatu twamazeyo duhugurwa, twabashije kuvayo. Twagiye kwigayo muri 2008, 2009 turaza. Kuva muri 2009 twaraje twestara umudugudu wacu turimo w'amazu 110 turayacanira yose. Sefa Rwanda yaje gushaka ubundi buryo bwo kujyana abandi badamu batagize amahirwe yo kwiga yo mu tundi turere kugira ngo babashe kujya kwiga ibyerekeranye n'umuriro ukomoka ku mirasire y'izuba. Twaberetse ubumenyi bwacu, tubereka ibikorwa byacu ko nta kibazo byagize, biba ngombwa ko uwo muriro wacu nawo uhabwa agaciro. Twigisha n'abahandi, twigishije abagicumbi mu karere ka Gicumbi, twigisha abo mu karere ka Musanze. Dufiteyo abanyeshuri b'ibyiciro bine kugira ngo tumaze kwigisha abanyeshuri 30. Abanyeshuri twagiye twigisha bose abo twagiye twigisha nabo bagiye babona ubumenyi bwo kuba babasha kwiteza imbere. Twagize n'uburyo bwo kugira ngo umubyeyi ahari umubyeyi w'umugore, kuko muzi neza ko mu Rwanda kera mbere ya genocide nta mugore wabashaga kuba yabasha kuba yakurira inzu, nta mugore wabashaga kuba yakora ibikorwa by'ubwubatsi. Ibyo byari imbogamizi ku mugore, kuko umugore yari uwo guhinga akaba munsi y'inkono gusa kandi akanakubitwa. Ariko nyuma yaho tubashije kwigishirizwa ko umugore n'umugabo bose banganya uburenganzira bw'umugore n'ubw'umugabo uko bungana, uburinganire buriho akaba ari n'ubwuzuzanye mu Rwanda. Byabaye ngombwa ko tujya kwiga icyo gikorwa tubikunze, tujya kwiga tubishaka, kuko dore ko twari n'abantu bakuze. Ni nge wari mutoya muri bo kandi nari mfite imyaka 43.
Ubwo se mumaze kugaruka mukafata icyemezo cyo kurira amazu ubwo birumvikana nyine nk'uko twabyumvise muri ya nkuru mwafashe amapantaro murambara kugira ngo mbashe kurira inzu abantu bababonaga gute
urumva byabaye kuko twari tumaze gusobanukirwa n'uburinganire umugore hano mu Rwanda yaramaze gusubizwa agaciro ko kuba yajya basha gukora imirimo nk'iy'umugabo ntiduharira abagabo imirimo yabo ngo umugabo imirimo ye ni iyi urumva byari bitonze abantu kubera ko bumvaga ko tugiye kurira amazu bakavuga bati abantu batize ubundi bazamara iki ariko byabaye ngombwa ko tuza tutireka tubanze twesare amazu agera muri atanu babibone twaraje batukizana ibikoresho twesaye inzu dukoreramo ariyo biro yacu dukoreramo baje basanga umuriro urimuraka bahise bumva ko tutagiye nk'abantu badafite ubwenge ahubwo twagiye tubabajwe n'uko twasubijwe inyuma iyo tuza kwiga mbere ibyo byari ibikorwa twakagombye gukora mbere ariko byabaye ngombwa ko tubikora mu gihe cyacu cy'uko nta muntu ugomba kubura uburyo bw'icyo yakora umugore ari kimwe n'umugabo yuko tugomba kuzuzanya uburinganire bw'umugore umugore ntiyipfobye ntiyisigaze inyuma ahubwo akaba yagira uburyo bwo kubaka urugo rwe ndetse akubaka n'igihugu
none kanakire na madame Esperance uzamukunda wowe aho ngaho mu karere ka Musanze mutangiye gukora ibyo bikorwa by'amashanyarazi bya babyakiriye gute mbere yaho ariko najya ngo bazu tunatubwire icyo wowe wakoraga mbere yo kujya muri ibyo by'amashanyarazi
murakoze yewe mbere iki gihe nari umuhinzi mworozi barera mu murenge wa Simonyi mu kagari kabuhanira ahantu hasi mu makoro umunsi umwe tuza gutumirwa n'ubuyobozi bwite bwa leta mu nama yamo mu nama bisanzwe ubuyobozi buratubwira buti rero hejuru yuko tugomba kwigeza imbere tukareba ukuntu twava mu mwijima turimo tukareba ukuntu twava mu bujiji turimo turashaka abagore bagomba kujya kwiga gukora iby'amashanyarazi turi mu nama pe ariko bavuze kwiga umva birandeze kubera ko ntabwo nashoboye kwiga kera
wari ufite amashuri angahe
yani za primeri mwaka wa gatandatu noneho bakiva mu ishuri kubera ko habaye ikibazo mu mararwaye mu rugo mbere indi mirimo ubwo ndemera igihe nshatse nabwo nkomeza imirimo koko yo mu rugo ariko ngiye mu nama bati turashaka kugira ngo dute ikintu cyatuma tuva mu mwijima no mu bujiji turashaka abagore bo kujya kwiga amashanyarazi no muri kwiga ngira ubwoba
cyane cyane amashanyarazi
hari ubufatanyabikorwa se kwa Rwanda akari hafi ntabwo bisashuri niba uzi kureba ufite amaso abone bazagufasha ku buryo bazakwereka uburyo wakora ugateranya ukabona umurasire w'izuba ukubyariye amashanyarazi mu rugo ndetse no mu zindi ngo baratoranye ariko ngize amahirwe nari nagiye mu nama aranyemeza ngira n'amajwi menshi pe n'umugabo wanjye yari yagiye
nawe aragutora
ese noneho ngeze mu rugo ateze uzabishobo ubwo bukeye kubera ko twebwe dutuye mu majyaruguru y'igihugu ni ahantu hakonje ubutera ubukangurambaga bw'u Rwanda araduha gahunda abinyujije ku buyobozi bwite bwa leta se b'abadamu batanu hano mu Bugesera mu Bugesera ni ahantu hashyuha turavuga tugiye kuvura malariya baratubwira ati muze nta kibazo tugezeyo tuhasanga bagenzi bacu bavuye kubyiga mu Buhinde turenze tunatetse kuvuga ururimi rumwe batwigishije bakatwereka uburyo uteranya akuma kari ukwako ukwako ukagenda ukegeranya ukabona umuriro uri iki twakoze nk'amezi atatu ariko rirangiye tubona itara rirasa barabona ati rero ntabwo muragenda mwenyine ntabwo ibintu murabisiga hano tugiye kubakorera ingiro mu karere ka Musanze senge wa Kimenyi tugezeyo badukorera biro barayesitara n'ikintu kinini turweba noneho kujya mu rugo iwacu buri wese akavuga ati aka uwo tugendana kuri ibi bikoresho kuko twari twamaze kubyiga ubwo tugeze mu rugo ugashyira ibikorwa amagambo wize n'ibikorwa ukanishira mu bikorwa westari ya mbere irashoboka ya kabiri irashoboka ya gatatu kahaye nko guhunza bagenzi bacu barabitwigisha bitugeraho icyiciro cya mbere twese twaramaze indwi icyiciro cya kabiri twese twaramaze 20 cya gatatu twese twaramaze 60 ubu ngubu tumaze kugera ku rwego rwose nta kibazo
ndumva umubare ugenda wiyongera
ugenda wiyongera dufite amajwi kuko ziyongera sefa rwanda ntabwo ituba kure iyo habonekemo nk'akabazo wenda tugera nk'ahantu tugasanga nk'icyuma wenda ntabwo kiri kugendana neza twabaza bakuru bacu babyize mbere mu Buhinde bakavuga bati turaje turebe sefa rwanda iti mu bayiki bakaza tugahita tugikosora nta kibazo twiteguye no guhanza abahanzi
mu mugabo wagomba kuba yarishimye aravuga ati ijwi ryanjye namutoresheje ntabwo ryapfuye ubusa
wowe ntabwo ari we byeri igihe cyo kugira ngo tuve mu Bugesera mu rugo ubwo baravuga bati buri wese agomba kugira igikoresho ageze iwe mu rugo tumaze kwensitara biro yacu ubwo tukagenda koko iwanjye mu rugo ndayensitara abana baravuze ati na mama hari ibintu azi noneho bakangiriza ati birasi bumvaga bidashobora kwaka ari njyewe ubikoze
bakubonyemo ubushobozi burya icyangombwa ni ukwigirira icyizere
ubushobozi buraboneka mbere icyo bita umuyede mu rwanda nyine arakuhereza ugakwishyira ibyuma ugasanga ahubwo yabiyoze
reka noneho ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bashaka kubaza kugira ngo nabo yenda bazarebe nabo uko babigeraho reka twakire niko bamye uranyumva
Mahoro neza je.
Ina mahoro na mahoro. Ikibazo cyawe ku batumirwa bacu?
Yego, yego nta kibazo ahanini yamfite ndemye ngererano.
Yego.
Yego nagira munda mukirize abatumire.
Ni bakumvise?
Yego, hanyuma yewe ndiko ndaraba abanyarwandakazi n'abarundikazi ngira ngo kubera igihugu bisanzwe bisa n'ibyegeranye bikavuga n'ururimi rumwe ndabona ko bariko baratera baje imbere mu bintu byo kwiteza imbere rero muri make rero ndabashimiye cyane kubona abo bamama harimo bamama bacu harimo bashiki bacu bariko baratera imbere bamwe murabona duhereye kuri uwo mwuga wo kumenyesha amakuru urabona abadamu barimwo tugiye mu bushoferi nko mu Burundi aho negereye mbona hariho nabo nabonye basigaye banyonga izi modoka zifasha mu kubaka imashini ama hariho n'abandi bari mu nzego za leta abashikiranganji n'abandi mu nyine aho jewe no bakangurira na cyane cyane hariho abantu bagifise mu mutwe ya migenzo ya kera ngo umukobwa ntiyoje ku ishure hariho abo tubona ngaha nico no basaba kugira ngo bashire abana mu mashure kugira umwana yitunge buturi mu bihe bigoye umuntu wese ntaworera amaboko kugira ngo ahingire icyo bamuha ahubwo yo kwiga umwuga kugira yironderere ama nkasaba abo bamaze gushika hejuru gutera imbere ko bakangurira barumuna babo cyane cyane kugira nabo babigisha umwuga bashike hejuru batera imbere muri make nkavuga nti nibatera imbere bateze imbere imiryango yabo abamaze gushinga ingo zabo n'abana babo mbere babateze imbere kuko murabona ubu si henshi usanga abantu b'abagabo bakiramba kenshi usanga ari abo badamu basigara bareza impfubyi wumva mu gihe yahora utwo aronka tuzana umugabo nawe akaba atamwugazi jewe ndamusaba kugira ngo nawe aje imbere yige uwo mwuga kugira atere imbere isigaye kugira abari wazosigara araza imiryango muri make naho n'icono wanura
urakoze cyane niko bahamye rwose kuri iyi nkunga yawe
turagushimiye nawe Eugenie inshuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha tuboneyo kandi akanya ko gushimira engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashe kwegeranya iki kiganiro mugire amahoro nimugoroba mwiza mwese.